umwe mu begereye ubushikiranganje bw'umutekano muri ico gihugu yemereye no makuru ijwi rya Amerika inyuma y'igisa nk'ukujuragirika kwabaye ku bakoresha imbuga ngurukana bumenyi aho bamwe bavuga ko yarekuwe abandi barimo n'abegereye ubutegetsi bakabihakana. Mu butumwa bugufi bumenyesha makuru ijwi rya Amerika yarungikiye uwo yegereye ubushikiranganje bw'umutekano mu Burundi yamwandikiye ati Bruce Melody yoba gitunzwe canke yarekuwe, nawe asubiza agira ati arapfunzwe. Umenyesha makuru inyuma yo guhamagara wegereye ubushikiranganje bw'umutekano mu Burundi ariko nafate telefone yiwe yabandanije amubaza mu butumwa bw'inyandiko niba ibiteramo bya Bruce Melody bikibaye, nawe amusubiza amurungika ku rubuga rwanditse ko ivyo biteramo bitakibaye agira ati rabaha nta gitiramo na kimwe azogira kuko arapfunzwe. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu Burundi bwashishije ubutumwa ku rubuga rwabwo bwa Twitter buvuga ko Bruce Melody afungishijwe icamaso ku mvo z'amatohoza afatiye ku vyaha vy'ubutekamutwe escroquerie mu Gifaransa. Gusa ubwo butumwa bwagiye gufutwa inyuma y'umwanya butangaje. Ijwi rya Amerika ryabajije isoko ryabwo ryo muri ubwo bushikiranganje aho Bruce Melody apfungiwe ariko ryanka kwishura iki kibazo. Ico bikoze ibimenyeshamakuru bikorera mu gisata c'imyidagaduro mu Burundi vyatangaje ko Bruce Melody yahatiwe ejo kwa gatatu ibibazo mu biro vy'Inyamiramabi biri muri quartier ya Bwiza mu kiringo c'amasaha arenga atatu. Bruce Melody yahagaritswe amaze kugera I Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi ku busabe bw'umurwizatunga yitwa Tusa asanzwe anategura ibiteramo. Tusa dash bise ku mbuga ngurukana bumenyi boss yagiriza Bruce Melody ko amuheraniye amadolari ya Amerika 200,000 ayo nayo akaba yababa imiliyoni 7 z'amarundi yamuhaye ategura igiteramo yarabwirijwe kuzamwo mu Burundi mu ishigo mu mwaka uheze ariko leta y'u Burundi ikaza kugisivya. Andi mafaranga Tusa ya Bruce Melody ni miliyoni 30 z'amarundi umurwizatunga yemeza ko yashoye mu kwitegurira Melody aza mu Burundi. Mu kwisigura nk'uko tubikesha amasoko yacu mu Burundi, Melody yagize ati management yanje yarahindutse. Ayo mafaranga havuga sinzi uko yayatanze. Kugira ariko tworoshe ibintu turashobora kumuriha izo dolari 200,000 ariko izo miliyoni 30 z'amarundi ntazo turiko turatanga. Ihagarikwa rya Bruce Melody ribandanya kuvugisha benshi barimo imice itandukanye y'abantu. Umwe mu bakozi b'umwe bwa Afrika ya Addis Ababa ku murwa mukuru wa Ethiopia yegereye ubutegetsi bwo mu Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ati na kambaro kibara ababikoze ntibari babwirijwe kubikora na Ligi Burundi ubu aribwo buramutswa EAC. Iki kibazo ico nzico nuko camaze gushika kwa President Neva, naho unyemeje ko ibiteramo vya Melody bitazoba bishobora guhindura umurindi bikaba kugira ngo Burundi byambika gashambara. Reka ejo nzoba nkubwira ibikurikira mvuganye n'abegereye ibukuru kundusha ino dosye ariko umenye ko ari dosye yo kudafata minenegwe. Mu baririmvyi nabo bamaze kugira ico bavuga kwitabwa muri yo mpiga ya Bruce Melody harimwo umurundi Jean Pierre Nimbona batazira Kidumu yanditse ku rubuga rwe rwa Facebook ati ibi ntizari bikwiye kugenda uku, mu mureke Bruce Melody akore konser yiwe amafaranga mwamufitaniye muyishuzanye ukundi kuntu mutarinze kumaramazanya. Ivyabaye kirya gihe vyari ibintu birengeye aba artists. Wundi nawe asa nk'ukurikira imyidagaduro yo mu Burundi ku rubuga rwe rwa Twitter yanditse ati umuziki ntanzigo, aho ndi ntaramiye ku gacupa mu ibare bariko bavuza akaririmbo ka Melody akanywafu politike n'umucafu nibatureke twimanukire ino weekend. Bruce Melody yatawe muri yompi n'inzego z'umutekano mu Burundi ejo kwa gatatu aho yari agiye kuremesha ibiteramo bibiri birimo icari gitegekanijwe kuba kuri uno wa gatanu n'ikindi cyo kwa gatandatu I Bujumbura. Ibiteramo vyaboneka ko vyishimiwe cyane n'abakunda umuziki wiwe mu gihugu cy'u Burundi aho bagiye bamwandikira ubutumwa ku rubuga rwe rwa Instagram bamusaba kutongera gusiba. Abamusaba kudasubira gusiba igiteramo bagaruka ku biteramo Bruce Melody yagiye arasivya mu Burundi. Muri ivyo biteramo harimo ico ku Noheli yo mu 2018. Ico gihe bikaba vyanuganuze ko Bruce Melody yasibije igiteramo cari kirindiriwe na benshi bivuye ku cuka ca politike kitari ciza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mu icyo mu mwaka uheze naho Bruce Melody kumwe n'umuririmbyi w'indirimbo z'Imana Israel Mbonyi u Burundi bwasibije ibiteramo vyabo byari kuba mu kwezi kw'indwi. Ico gihe leta y'u Burundi ikaba yasibije ivyo biteramo ivuga ko abo banyamuziki b'abanyarwanda ataburenganzira bafise bwo kuremesha ibiteramo mu Burundi kuko batabisabiye impusha. Ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu cy'u Burundi bwavuze ko kumvuza umutekano no kwirinda ikiza cha virusi ya corona atamuntu u Burundi uzokwemerera kuza gucuraranga ku butaka bwabwo avuye mu gihugu cy'u Rwanda kuko kugubwo bushikiranganje uwo boreka kinjira ku butaka bw'u Burundi yari guhava abazanira ico kiza cha virusi ya corona.